Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusange kuri w3 radio yacu voa.com. Hano i Washington muri studio ya gatanu, Joe ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadi ari ku bugenzuzi bw'amakuru, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo intara ya Kivu yepfo muri Kongo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira Leta ya Kongo ukuntu idufashije.
Twese ntugiye kutworoza tugiye kubera umuryango.
Abo ni bamwe mu baturage bo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Mu Burundi, imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga hituye kubera inzara kuva uku kwezi gutangiye. Aho mu mahanga, urukiko muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa José Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola yerekana ko azize urwikirago. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ni mujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimwe abantu 36 mu murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abo bantu bose barimo n'abadereva barokotse. Fidel Niyongabo.
Iyo ndege y'ikompanyi Juba Airways yarivuye mu gisagara cya Baidoa kiri mu bumanuko bwa Somalia igihe yagira isanganya ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Mogadishu uno munsi kuwa mbere. Umuyobozi w'indege zitwara abantu muri Somalia, Ahmed Mualim, yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo mpanuka yabaye hafi y'isaha 5 zo mu gitondo mu masaha y'Imogadisho. Ababonye ivyabaye bari ku kibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadisho, bavuga ko iyo ndege yururutse hataragera ko ishikira ikibanza c'indege. Yaciye igwa hasi rubama icitangura kwa kumuriro. Bavuga ko babonye abajejwe kugwanya imiriro bariko bagerageza kuzimya imbeya zariko zaka kuri iyo ndege.
Urukiko rwo muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa José Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urwikirago. Inkuru turayibaza Diane Nininazwe.
Sentare nkuru ya Espanye naho yemeje ko nyakwigendera dos Santos yazize urwiwe, yasabye ko ikiziga ciwe kibandanya gusuzumwa, gutyo itegeka ko ugushikiriza ikiziga ciwe umuryango cyabirabangiriye. Umuvugizi wa Sentare ya Espanye yasiguye ko ingingo yo kubandanya amatohoza ku kiziga ca nyakwigendera dos Santos yafashwe mu ntumbero yo kumara amazinda abagikekeranya bemeza ko yoba yagiriwe nabi nabo bemeza ko bari bagiramiye ubuzima bwiwe. Ibiro vy'abaserukira umukobwa wa dos Santos imbere y'amategeko vyibukije ko cize dos Santos umukobwa aho nyakwigendera yasavye isuzuma ryimbitse ku kiziga ca se wiwe, asigura ko urupfu rwiwe rudasobanutse. Nta vyemezo canke insiguro c'igituma bagira amadidane ariko bigeze batanga. Aha tukibutsa ko haheze indwi zibiri dos Santos yahoze atwara Angola yitavye Imana. Yaguye mu gisagara cha Barcelone afise imyaka 79. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Portugal kitwa Lusa rikemeza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu yavurirwa mu gisata kivura indembe mu bitaro bitatangajwe izina byo mu gisagara cha Barcelone. Kuva mu 2019 ariko dos Santos yaravugwa ku buryo bw'amaho n'abaganga batandukanye.
Ibitero by'amabombe by'u Burusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6 bibagiye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Fidel Niyongabo.
Toretsk igisagara kibamwe abantu 30,000 kiri ku birometero 50 mu manuka bw'igisagara cya Kramatorsk. Abasirikare b'u Burusiya bariko barondera gufata. U Burusiya bwaragize intambwe mu bice vya vuba mu ntara ya Donbas, aho abasirikare babwo bafashe ibisagara vya Lizichansk na Severodonetsk. muri ico gihe prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje kumusubimana ko yirukanye umushikiriza manza mukuru w'igihugu Iria Venediktova n'umutegetsi mukuru ajejwe umutekano Ivan Bakanov yafashe iyo ngingo kubera hari abajejwe kubahiriza amategeko batari bake bikekwa guhemuka. Ibise mu bubirigi abashikiranganje bajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya barahuye kugira baganire ivyerekeye gukomeza ibihano Urusiya bwafatiwe. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'uwo muryango Joseph Borrell yagabishije ku ngingo y'Uburusiya y'ukuzibira ibivuko byo muri Ukraine iri gituma Ukraine idashobora gushorera hanze amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete zayo mu mahanga amenyesha ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Ivyo yatangajwe na Borrell bibaye mu gihe bitegekanijwe ko abajejwe ibiganiro b'Uburusiya na Ukraine bahura n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Turkiya mu gisagara ca Istanbul ku munsi wa gatatu kugira baganire ivyerekeye amasezerano ashobora guhagarika ingingo y'Uburusiya yazibiye ibivuko vyo muri Ukraine mu kiringo c'amezi n'amezi.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri wa radio yacu VOA akadomo.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @VOA radio yacu mukanya turajyana makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi aho imiryango irenga 200 yo muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kubera inzara. Barahunga mu yandi makomine barahunga berekeza mu yandi makomine yo mu gihugu hagati y'inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Muna mae mutekano yo ku munsi wa kabiri w'indwi heze yari rongowe na bizoza kaheme buramatari w'intara ya Cibitoke niho havugiwe ku kigoyi kiriko kiribonekeza mu mitumbi mwimwe yo nayo iherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda iri mu kiyaya ciyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Haba umuremyi firme umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri wa komine Rugombo yashikirije ko hari abamaze guhunga inzara ku mitumbi mwimwe igizi yo komine.
Kumbo tukuruzuwa kwatse gamu kiyaya turimo hariho imitumba izikajwe n'ubwo buzuba ku mitumba rukana ya mbere na rukana ya kabiri ingo zishika 210 zimaze guhunga bamwe baciye mu nzira z'ikinywabi bajya muri Kongo abandi nabo bakabayisemo mu makomine duhamye imbere.
Eka no mu makomine ya Buganda ihanura ubibe na Rugombo hari abamaze guhunga inzara naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri hatabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajejwe intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara. Amaze guhabwa ibyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira.
Uyu mwaka twarahuye n'ikibazo muri iki gice cyo mu kiyaya amasezero yose yo kurima nzinabi ariko n'icyo gituma yuko abantu bashobora gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa kuba kuri ko kurahaba bivuga ko rero sabe abajeje intwaro gukoresha inama mubumvishe murage bato bafise hanyuma mubizane turabe icyo twakora twese tugiye hamwe mugo ntibace bafata ku bantu bahunga.
Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bariko barahunga na cane cane kubera inzara. Mu kiganiro kubamenyesha makuru yatanze iyindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere.
Gusa abagenda ni babandi babagiye gushingero muri Kongo nabandi rero bagira bimwe bita makanaki umugabo akaguma mu rugo hamugura akajana abana akagenda akazunguruka akaja muri ankambirimwo abarundi bace batabaraza kugira ngo babatekerere nta bantu bari kwarahunga nkuko nyabagira byerekana ku mbuga ngukana bumenye ko gicuze ko kwarahunga cyane cyane muri Buganda na Rugombo.
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mu irima ry'impeshi heze ari 2021 nabo nyene bagahunga
twararimye tuburi imvu tegeze aho tugajwe n'ikiza cy'inzara ubvira ko amafaranga ntaho tukora amafaranga bazakucha mu bigo byahariya baragenda
inzara iraturembeje kuko nta ntambura twarose no mwaka je twayinye byose byarumwe umwe habaye imfagusa abantu babaye imana beshi ariko baragenanya bafise ukuntu bagenda baragiye nyene kugira baranyine abana babo buba
reka nta mwimbo ntambura yaguye muri rusiga abandi baguma nyine bagibigira muri ko kurondera ubuzima natwe nanga numvugira nga mukanya ndagenda da sindi gucwe n'inzara
amatoza bakunze ibijo rya Amerika bakoze mu ntara ya Cibitoke yerekana ko abenshi bari ko bahunga inzara bari ku nonde z'abaheruka guhunguka bava mu gihugu kibanye cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi butegekanya mu irima gice turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahektari 64 niyazorimwamwo ibitegwa mbumbarugo kugwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe mucijyo mu mwaka uheze hari harimwe amahektari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guiderurema ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijeje uburimyi mu ntara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze
Radijwi rya Amerika ikujyane mu Rwanda noneho aho bwana Venant Rutunga uburana n'ubushinja cyaha ibyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari bihimbano agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinja cyaha Eric Bagirubusa arakomeza
Asoza kwiregura ku byaha regwa bwana Venant Rutunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanye cyaha ku cyaha cya genocide aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora genocide yabwiye urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko ibyo byose nta byabayeho yewe atigeze anatanga amabwiriza ku wari we wese mu gukora genocide abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi zari bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri zari asobanura ko umwe yari Kigali undi yari Rukanywe adashobora no gukandagira mu kigo avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda umwe mu batanga buhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse abatutsi Rutunga akabihakana akavuga ko abakoraga isuku babaga hanze y'ikigo kandi nta mukozi wa izari watangaga ibikoresho avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'imashinzwe ububiko bwabyo Rutunga avuga ko hari abatanga buhamya bavuze ko baje kwica muri zari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo abwira urukiko ko muri zari nta bariyeri zari zihari kuko atari hanazitiye asobanura ko hari hamwe hari bariyeri itarakoreshejwe avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa gatanu 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza ibutare kucyo kujya kuzana abajandarume bo kwica abatutsi Rutunga avuga ko yari yagiye kutabariza ikigo yasobanuye ko wari Prefense Habimana Sylvain nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha kubirebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Izari avuga ko uwe nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano ati nari umuyobozi w'umusivile ku mpimbira rero ubumenyi bwangira ikitso nta bumenyi nari mfite bwangira ikitso kuko nange narahigwaga Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora binyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba araburana avuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 91 akavuga ko atigeze yanga abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departement ye yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Izari gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5000 bateye hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na prefe ubwunganizi bwa Rutunga buvuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatanga buhamya bamushinja bukavuga ko abo batanga buhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye hari bamwe mu batanga buhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi inzoga inka n'amafaranga Rutunga arabihakana avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze ku cyaha cyo kurimbura nk'icya kibasi inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvain wari prefe mu rukiko rwa Arusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari nawe akumva nta kindi yakivugaho Asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha aburana babimugeretseho baramubeshyira. Yavuze ko abatanga buhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero. Asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica Abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'ikitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe z'umugambi wo kwica Abatutsi. Bavuga ko abaje gutabara nyuma bakica ari bo bagombye kubiryozwa, bagasigara bibaza ku bubasha yari afite ku nzego za gisirikare kandi yari umusivili. Nyuma yo kumva uruhande rwiregura, umucamanza yanzuye ko azakomeza urubanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu mwaka ushize nibwo Bwana Venar Rutunga wayoboraga ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi zari rubona yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitatu: icyaha cya genocide, icy'ubufatanyacyaha muri genocide no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo guverinoma y'intara ya Kivu y'epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Inkuru turayibaza umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Turi ku mpaka wa Kavimvira hano rubi n'igihugu cy'u Burundi. Twasanze abaturage benshi barimo bacuruzi bambuka bajye Burundi. Bitewe nuko intara kivuye epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19, aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira leta ya Kongo ukuntu dufashije, kuko twari tufise ibibabaro rwose, kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa ry'amahera ya COVID ntiwarengana kandi twazana ubuntu bukebuke.
Ariko kuba bavanye idolari 5
twumva tunezerewe, turanabashimiye rwose.
Wakora iki byakugoraga gute?
Nazane poaro, ibitunguru, itomati, ibintu nyene bike bitasaba n'umutahe munini, ariko wasanga atamahoro dufise mu ibarabara, ugasanga turiko turasumbuka cyane.
Iyo dolari 5 igiye kutworoza tugiye kubera umuryango. Iyo dolari 5 aho twari tuzikura, ubu tugiye kuza turafashisha umuryango. Urudadaza rugiye kumera neza kubera urudadaza rushya ruduga kubera wahurura iyo amafaranga watanga kubwira uyagarukane. Ubudandaza nabyo nyine rugiye kwinjira bigabanuka ibihe bivanye n'uko ya mahera dore sanu za mahera menshi agiye kuvaho.
Yavuyeho
kabisa, twarenganye ntayo twatanze.
Kuba aya mafaranga y'igipimo cya COVID-19 yavanyweho, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza buce burukwezi kuraba umuryango, kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura. Mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID, itike byaca biterana na COVID bigasha bitwara amahera menshi. Haba bivanyeho bagize neza gose ubu. Ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera, ashobora gusimbira we kugitora atangorane na zimba cyane ifuje kuzakura mu cy'umuryango zogenda kubura muzi.
Gusa nubwo intara kivuye epfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19, abaturage bari basanzwe bishura. Ku Rwanda rw'u Burundi abaturage b'abakongomani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi. Tuyishime Aliela akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi.
Bisanze nk'umuntu yishoreye utuntu tuva ari 20,000 bakaca bakosaba COVID y'35,000 kuri Kongo. Yari amahera menshi cyane natwe tutayacuruza. Ata no ku Burundi urumva ko baravuga ngo 15,000 nabyo nyine kweri ku bironka washoye nk'utuntu uzakuramo inyungu y'10,000 urumva nuko waca winjira muri manga. Ni ukuri ntawe twaronka kweri ahubwo kuba bayikuyeho vraiment. Nibagire neza no ku Burundi n'ukuri bayikureho barabe ingene badufasha. Kwavuga ko COVID hose ibihugu byose yahetse.
Umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira yabwiye Ijwi rya Amerika yuko intara ya Kivu y'epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka. Uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'abarundi nabo abanyarwanda binjira muri Intar banyuze ku mipaka bazajya bishura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 naho abandi banyamahanga bazajya bishura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira.
Ijya hirya ariko mata niki winyegera ariko aba nyabwo ngongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duri bubwo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuro kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bubwo
ndiye bubwo
wiki n'ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro Nelson Mandela wayoboye Afrika y'Epfo. Uburundi Mandela yibukirwa ku ruhare yagize mu guhuza Abarundi n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi amubaza ku ndangagaciro Mandela yasigisi.
Ejo ndabayobwira ko ningene yabaye umugabo w'ijunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro Abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo yarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira ikishitse kuko utazi yuko inyuma y'urupfu rwagerere abantu bibaza bati mbega nindazo musubirira kuko Abarundi uko bameze uko bagoye ngo bashobore gutera intambwe. Aho rero havugiwe izina rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanka abatari bake ugiye kuraba General Ndanditse n'ibitabo canje nize mu Gifaransa de Democracy Piège. Mugabo rero aho Mandela nyene aziye vyarerekanye yuko afise ijunja rikomeye cane byafashije izo bodeza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yazaga mu Burundi bwa mbere nta handi yashatse guca atari kumpimba agenda kuraba igene abanyororo bariho. Abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'193. Aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imbodeza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yababwiye ati sibodengede mwogira abantu umutima mu bantu mubafate kuriya. Icyo rero yabonye kukigaruka ko aje mu nama ashinga amateka nabo hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafise umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu mu nyororo kuriya je ndabibonye. Aranapfuka amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baja.
Perezida Ntibantunganya mwavuze ijunja rafise mukaba muzireza ko butari bwa mbere Abarundi baje mu biganiro ariko bikaba cyacu byavuyemo hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nk'uko wabivuze byakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona cyatumye wewe Abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye ni nk'ibi?
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturira ko ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Icya mbere ndibuka ni umunsi wo gushyira umukono ku masezerano yarusha. Byaragoranye ndawutabizi, hariho abatashaka gushyira umukono kuri masezerano dutanguriye kurarunguye igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere ya twebwe Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yarari. Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza kuzokwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine no bwa mu kirundi banyamake sizi kuri kuno nyabake sizi kuno bivuga batari gace na batandu kwijana muzungu babwiganziye byose mu Burundi mutumbiriza abandi ndibwe ko rawo byaryoheye bakabira nk'abatwenga mugo naho nyene madaraga ati ndabonye utwenze tonye utwenze mutwe uko muzuko kuri kandi bari batwenze uko nezerewe nuko bumvise avutse iryo jambo ico ni kintu namuboneye ko cyatumye mbere gushira umukuru kwa amasezerano byace cyihuta kwa bakuru bihugu bace bagira bati ahantu tuhapa tutarosa ayo masezerano
mu bindi bintu bishimire cyane cyane kwari ubungane kabwamoko no vuga birabure n'abazungu eka nubungane hagati ibitsina twaba tuzi kwa fasoni ico gihe arusha nabonye ne babarundi kazi baronse uruhara ruhambaye cyane gose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganire aho hoho muhavuga kwiki
oya ni baronse uruhara mu gushikiriza bahagaze ahubwo kubera uko amandira bundi bintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro nka bitezwa kwama biriho bitacura kuja munsi abakenyezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurunguru z'igihugu inama nshinga amateka itabagenguza amateka na leta n'ahandi mu biganiro abakenyezi je sitovuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati tugira ngo n'ijambo ryacu yumvikwe Mandela rero agafata kubyo yabona koko hariya mu gihugu ciwe gukura buri myaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza igihe hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere.
Perezida Sylvester Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kubyerekeye umurage Nelson Mandela yasigiye isi kuri uyu wa mbere tariki 18 umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro Nelson Mandela. Turagenda tugana ku musozo w'amakuru yacu mu kanya, turaza kugaruka twibukiranya ingingo z'ingenzi zari ziyageze mu kanya.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse.
Mbere yuko dutandukana tubanyurire mu ngingo z'ingenzi zimwe na zimwe zari zigize amakuru twabagezagaho, imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aho ni mu Burundi imaze guhunga kuva mu ntango z'uku kwezi kubera ikibazo cy'inzara, barahungira mu yandi makomine mu gihugu hagati. Mu Rwanda ho bwana Venard Rutunga ubura no bushinjacyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari ibihimbano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashimiye icyemezo leta y'intara kivuye epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Mu mahanga Somalia, muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimo abantu 36 mu rwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abantu bose bari muri iyo ndege barokotse. Urukiko rwo muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urupfu rw'ikirago. Naho ibitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6, ibyo rero bikaba bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Shuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba natu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere nshimira Jo ku buhanga bw'ibyuma na Nadia wamfashije mu bugenzuzi bw'amakuru namwe mwese mwari muduteza amatwi amahoro n'amahirwe kuri mwese